Nzamba.
Nzambira samirana.
Amakuru na Eddy Claude nini na hatwe.
Niriwe nchuti bagenzi ba radio Inzamba sangwe kaze makuru twateguriye kuri wa mbere ayo akabagizwe n'ingingo nkuru zikurikira. Kusata cy'umutekano abantu babiri baraye bishwe barashwe ivyo byabereye ku mutumba Kiramira n'intara ya Cibitoke abakoze iryo bara bakaba batamenyekanye abajejwe intwaro bakavuga ko bariko bakora amatohoza. Ibikorwa vy'umugambwe SNL vyaraburabujwe n'abajejwe umutekano bafatikanije n'urwaruka rw'imbonera kure kuri w'Imana mu ntara ya Gitega eka no mu ntara ya Muyinga twabibateguriye muri ano makuru. Abantu barenga 1800 barishwe abarenga 1300 nabo barahagarikwa bidakurikije amategeko kuva mukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye agiye ku butegetsi haraciye imyaka 2. Ivyo biri mu matohoza yakozwe n'ishirahamwe Ligue Iteka riharanira gateka kazi na muntu aho rimenyesha ko ritewe umutima uhagaze n'ivyo bitigira ibiguma vyiyongera mu kanya n'inkuru imwe imwe ukwayo kaze mwese.
Urakeneye kumenya makuru y'imvaho umvirizi radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org.
Ndasubiye kubaha ikaze makuru twateguriye amakuru tuhere mu gisata cy'umutekano. Abantu babiri barayibishwe barashwe amasasu n'akagwi k'abantu bitaje inkoho ubundi umwe arakomereka ubwo bwicanyi bwakozwe isaha zitanu z'ijoro ryakeye ku mutumba wa Kiramira muri komine Rugombo mu ntara ya Cibitoke. Mu ntwaro bavuga ko matohoza atanguye kubakoze ubwo bubisha. Ido ni na mugenzi wacu Georges Nimenya.
Icyo gitero cyabaye ku rugo rw'ubitwa Joseph Ndahabonyimana w'imyaka 70 nk'uko byemezwa n'urongoye zone Rusoro Jean-Marie Nduwimana. Amakuru ava ku mutumba Kiramira yemeza ko babiri bahitanywe n'amasasu ubwo nyene baca barita Imana harimo nyene urugo Joseph Ndahabonyimana n'umubanyi wiwe Jean-Pierre Kugayo. Umukenyezi wa nyene urugo nawe Koreta Kobwa yarakomeretse aho yaciye yatwarwa kwa muganga. Ayo makuru yemezwa n'abajejwe intwaro avuga ko muri urwo rugo bari babanye neza n'ababanyi babo uretse ko hari abicura ko byavuye ku matati y'amatungo. Mu nama y'umutekano yabereye ku mutumba Rusoro umukuru wa zone Kiramira yarahumbije abanyagihugu akabasaba gushyigikirana no gutanga amakuru babonye abantu babateye amakenga. Amakuru dukura mu gipolisi no mu ntwaro yemeza ko amatohoza yatanguye kugira hamenyekane abakoze ubwicanyi n'icyabitumye.
George Nimenya arakeneye amakuru twateguriye arabandanya. Bantu 1227 barishwe aho muri bo ibiziga 241 byatowe mu ntara ya Cibitoke. 1362 barahagarikwa hadakurikijwe amategeko. Abantu 116 nabo baranyuruzwa ayo namwe mu mabi yatohojwe n'ishyirahamwe riharanira gateka kazi na muntu Ligue Iteka muri imyaka 2 iheze. Evariste Ndayishimiye ari ku butegetsi abakora ayo mabi naho ngo akaba cyane cyane ari bamwe bakozi ba leta. Ishyirahamwe Ligue Iteka rivuga ko rihagaritswe umutima n'ibyo biharuro rivuga ko bishobora kuba bisumbaho. Dutega amatwi Anshar niko yagize arongoye ishyirahamwe Ligue Iteka.
Ishyirahamwe Ligue Iteka muri iyo myaka 2 ryashoboye no kuvuga gutoza ku bantu 1227 bishwe. Abo 587 batoye ibiziga aho mu ntara ya Cibitoke yari izano vuga ku isongaho ntari imwe yonyine mu izo biziga 587 241 zatowe muri iyo ntara. Zumvikana ko iyo ntara yahindutse no vuga nk'ibagiro ry'abantu aho ritekisaba yuko leta yarekwiye kuragira amatohoza ikamenya igituma izo bintu biba muri iyo ntara na cyane cyane ko iyo ntara atari ntara no vuga isa n'izindi kuko ni ntara ivamo abategetsi benshi mu ico gihugu mu gisirikare no mu gipolisi ndetse mbere no muri leta. Muri Iteka turemeza yuko cyo twita amakomisi byo dukora ukuntu dukora uburyo ingene abantu bacu bakora binyegeje ingene igihugu gisanzwe kiri usanga hirya no hino bose barereka umuntu utanga raporo byerekana yuko ibiharuro dutanga ni bike cyane uca wumva yuko igihugu kigeze ahatemba. Ni nacyo gituma tugira tuti nyabona niho umukuru w'igatogo kwikubita agashi bitabandanya biyangara uku nibara.
Asha ni kuagize aktera kamo reta kugwanya yivu ye inyuma ukudana ivyaha ikumigwa nitotezwa rikoregwa batavuga rumwe na leta hamwe rero no gutorera inyishi kibazo cimpuzi n'ubu kurikira ancher niko yagize
icyo dusaba twerekana ibibazo bihari ibibazo bihana zo n'ibi byo kudahana n'ibyo gutasabikanya ubutegetsi n'ivyuko leta umengo ntacyo yibwiye abantu novuga botereye mu iterambere ry'igihugu bari hanze impunzi amaradiyo ndetse mbere abanyepolitike bose abanyagihugu bandi bagore mu makambi nta igihugu kibunisha kuronka amahoro abo bantu bose ibihumbi n'ibihumbi bari mu buhungiro hirya no hino mu bihugu bikikuje Burundi no mu bindi bihugu byo ku isi kandi kindi nacyo turamwereka yuko mu gihe atarahagarika ibintu byo kudahana mu gihe ubucamanza budashyira imanza bose mu gihe akorda arusha amasezerano yarusha yari yarafashije yari yerekanye icyo yazaniye Burundi atosubiza iteka agasubira novuga agasubira gukora mu gihugu bidasingije kibahirizwa ivyo vyose ni ibibazo tugira tuti yarakwiye kwicarira nimba koko amajambo avuga avuye ku mutima agira ati ndakeneye igihugu gitunganye ndakeneye igihugu kirangwa amateka azina muntu igihugu kirangwa mu mutekano kuri bose igihugu kirangwamo ubutungane agateka akazina muntu izo zose nizo ishyiramwe riteka rimusaba nta kindi bisaba atari uko abarundi bo baho batekanye abarundi bo kwitegereza
nayo makuru avugwa mu gisata cya politike kutihanganirana mu budasa bw'ibyumviro bya politike birabandanya kwibonekeza mu gihugu aho kuri uyu w'Imana uheze abanywanyi w'umugambwe SNL mu makomine ya Buraza mu ntara ya Gitega hamwe na Butihinda mu ntara ya Muyinga baburabujwe mu bikorwa barimwo aho muri komine Buraza bamwe mu banywanyi w'umugambwe bakubiswe mu gihe bari mu nama ahanini ivyo vyakozwe n'abajejwe intwaro bari kumwe n'imbonerakure abanywanyi w'umugambwe SNL basaba umushikiranganji w'intwaro hagati mu gihugu kubahiriza ibikorwa vy'umugambwe wabo n'inkuru yateguriwe na Pierre Gahungu.
Amakuru atangwa n'abanyagihugu bo muri komine Buraza mu ntara ya Gitega avuga ko abanywanyi batatu b'umugambwe SNL bakubiswe mu gihe bari bitavye ibikorwa vy'uwo mugambwe vyariko bibera hasanzwe hari ingoro yawo mu gihe abanywanyi b'uwo mugambwe bari bakira abashitsi bari baje bava ku mugwa mukuru w'intara ya Gitega bavuga ko bagiye babona umuhanuzi wa musitanteri aza kuburabuza ivyo bikorwa ari kumwe n'imbonerakure
nuvuga ko akamaramaza mu gihugu cikukiye mu gihugu kigengwa n'imigambwe myinshi umunyamabanga ntayegayezwa wa musitanteri wa komine Buraza ari kumwe n'umukuru w'imbonerakure muri komine Buraza ndetse ari imbonerakure twagiye tubona batuvogera muri teremonasi y'umugambwe SNL twari twagendewe n'abatwara umugambwe SNL ku rwego rw'intara ya Gitega twajya tubona batwinjirira ko muri permanence batangura kudukubagura bamwe bafata mu izosi bafatwa nabi basanzwe mu ngoro y'umugambwe wabo kandi ikaba cyari igikorwa cyemewe n'amategeko
abanyonyi b'ubugambwe SNL basaba abajejwe intwaro ku rwego rw'intara n'umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu kubahiriza ibikorwa by'umugambwe wabo mu gihe baba bakurikije amategeko
turasaba na cyane cyane umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu ko yoraba ingene ibintu byose birubahirizwa umugambi wacu SNL kuko icyo turiko turabona nuko mu mihingo itandukanye y'igihugu hasubiye kuba iburaguzwa ry'abanywanyi b'umugambi SNL ibikorwa vyabo vyamaze kubera buraguzwa buri gihe tugasaba kandi yuko umunyamabanga ntayegayezwa muri komine Buraza abamutwara bo muhana co kimwe n'umukuru w'imbonerakure muri iyo komine ya Buraza n'izo mbonerakure bari batanye guhungabanya ibikorwa by'umugambi wacu SNL
ukuburabuza ibikorwa by'umugambi SNL biravugwa kandi ndino muri komine Butihinda y'intara ya Muyinga aho kuri uyu w'Imana naho ibikorwa vy'uwo mugambwe vyaburabujwe n'uburongoye iyo komine ariko bino bajejwe umutekano n'iperereza muri iyo komine nyene haciye hanakorwa isakwa mu ngoro y'uwo mugambwe i Butihinda radiyo Inzamba agateka kawe ntitwashoboye kuronka abajejwe intwaro mu makomine ya Buraza na Butihinda bagirizwa kuburabuza ibikorwa vy'umugambwe SNL ngo bagire ico babivuzeko
arakoze Pierre Gahungu mu kanya twandaneza no makuru twateguriye mu gisata cimunsi.
Inzamba
ama kenga ni mechi kumunzi zomu ikambi ya nduta mwiku cha Tanzania biturute kubanu wazimba iyo bahejeje gutegwa uru chanzo wa COVID-19 ni mugihe choki kogwa choku chancha izo munzi kimaze indwi zibiri gitanguye bakekako abo bariko barakora ico gikogwa atabumenyi bafise mu bijanye no kuvura bikazotuma abitabira ico gikogwa baba bake. Ni nkuru ya Josine Kazi.
Izo munzi zivuga ko kuva zitanguye kwiteza urucanco rwa COVID-19 hamaze kwibonekeza abaca bazimba ukuboko aho babateye ugo rucanco. Bibaza ko abahawe ico gikogwa batari bafitiye ubumenyi barazi ingene bacaguwe. Umwe muri izo mpunzi aravuga uko vyifashe.
Ariko bamwe bagize ingorane aho barateha nk'imba gusoma kenga ko muri bamwe mu bari bakora ico gikogwa cy'urucanco bo bari baratangije ubumenyi kuko imbere yaho mu kwezi kwa cumi na rimwe haje urucanco ruraba abakora kwa muganga bobo nta ngorane bigeze bagira, ariko abuno munsi bariko baragira ingorane. Rero bikavuga ko aribo bamwe mu bariko barakora ico gikogwa abo batabifitiye ubumenyi.
Bavuga ko ivyo biri mu bituma badasubira guhurumbira ugo rucanco. N'ubu tumwumviriza
abantu bashobora kutaguma bitabira ugo ico gikogwa kubera ko babona izo ngorane zishikira abarose ugo rucanco.
Uruganda rw'amakuru rwa Radio Inzamba Gateka kawe twarondeye kuri telefone Maria Rosa Nkundwa na bake icegero c'userukira impunzi mu ikambi y'Induta kugira ngo avuge ico yoba abizi ko ntitwashoboye kumuronga.
Nayo makuru avugwa mu ntara ya Makamba, imyidogo ni myinshi ku baguzi b'amavuta yo mu bwoko bw'amamesa bo muri zone ya Muyange komine Nyanzarake iri muri iyo ntara nyene. Ni mu gihe hibonekeza iduga ry'ibiciro vy'ayo mavuta abayadandaza bakavuga ko atakiboneka, abo baguzi bagasaba leta gukurikiranira hafi ibijanye n'ibiciro vy'amamesa vyabaye ndanse. Idoni Dona Josephine Johnson Nkunzimana.
Ku isoko yo muri zone Muyange niho hagurishwa cyane amavuta y'amamesa aho abavuye mu bice bitandukanye by'iyo komine. Abaguzi basigura ko ibiciro bisigaye byaraduze kuva mu kwezi kwa kane guheze, nk'uko umwe mu basanzwe bagura aya mavuta yaganiriye na Radio Inzamba bivuga. Icyo gihe akabido kamari litiro atanu kagugwa hagati y'ibihumbi cumi na bine n'ibihumbi cumi na bitanu by'amafaranga y'amarundi, ariko ubu kagugwa ibihumbi mirongo ibiri na bibiri by'amafaranga y'amarundi. Ibido nini y'amaritiro 25 y'amamesa igugura 111, mu gihe mu kwezi kwa kane guheze iyo bido itarenze 75,000.
Baragoranye kuva mu kwezi kwa kane amavuta yagumye duhuruka ntigeze amanuka ibiciro. Amavuta y'amamesa rero yaduze cyane aho agera ku 70,000 cyane na 5 ubu ni munsi ajya ari ku 115,000 hafi ya 20,000. Rero birateye ubwoba twebwe abasomyi bato bato turabona yuko biri kubera kugora. Hariho n'abantu bahinyanze hasi ubu batazi amavuta bahebye, kandi hari amavuta menshi, hari amamesa menshi, amamesa turayirinda ikazigira hari mugabo abadandaza barayanyegeza, hanyuma bonyine bagasohora ayo bashanutse bo bakitwaza ngo ntayahari ko sikuzayo neza.
Agasaba leta gucungera ibiciro by'amamesa kuko biduzwa kandi bikamanugwa uko abadandaza bishakiye.
Leta rero yabifatanyije hanyuma kujya bagifashinga ibiciro ku bindi bizungurwa, ni cyane cyane ingirakamaro birondega na bose bikinuza na bose no kumenyesha isi kandi ku mavuta y'ikigabo bikagenda nk'uko nyine kugira ngo umuntu muto muto umuntu afite amikoro make nawe ashobore gushyikiriza nawe ashobore kuva ahantu abandi.
Radio Inzamba twarondeye buramatari w'intara ya Makamba kugira aduhe umuco ku myidogo y'abo banyagihugu. Turamukena.
Urakoze Jones Nkunzimana. Tuve mu ntara ya Makamba tuje mu ntara ya Muyinga abarongoye intwaro muri iyo ntara Muyinga bidogera abadandaza be n'abarimyi begereye imbibe iyo ntara ihana n'igihugu cya Tanzania kuko ariko bashorera mu misho umwimbu w'ibiharage muri icyo gihugu, nk'uko amakuru atangwa n'abarongoye intwaro vyemeza. Buramatari w'intara ya Muyinga Jean Claude Bartwanayo asaba abanyagihugu kubungabunga umwimbu barose ngo bavavanure n'akageso ko kwisahura, ahubwo ngo baziganirize kazoza mu kubungabunga umwimbu w'ibiharage kugira ngo mu nyuma ntibaze bategwe n'inzara. Ibiharage bingana rero amatoni atatu bikaba ari byo bimaze gufatwa mu kiringo cy'inyuma y'iyimbura ry'impeshi y'uno mwaka. Umviriza buramatari w'intara ya Muyinga Jean Claude Bartwanayo.
Hariho n'itugezo tumwe tumwe dukwiye guheba kugira igihugu gitera imbere nuko tubungabunga ubutunzi bwacu. Birateye isoni kubona twebwe abatware, igipolisi, igisirikare ari twebwe tugenda kubwira umwene gihugu uti nyabuna reka gusesagura umwimbu wawe uzotegwa n'inzara. We nashobore kumva yuko niyo yafata umwimbu we akawumarira mu isoko, niyo yafata umwimbu we akawumara inyuma y'igihugu azotegwa n'inzara. Urumva umuntu ushika n'uwo akibyiririza kubikira akazoza uwo muntu arikukira. None rero bene gihugu muri ngaha twikukire twiyumvire kazoza. Ingeso yuko tumarira umwindu ku isoko, ingeso yuko ubutunzi bw'igihugu tumara inyuma y'igihugu tuyisezerere tumenye uko ari ubutunzi bwacu.
Jean Claude barutwa nayo buramataru w'intara Muyinga. Nino ngaha duciye dusozera amakuru yacu yo kuri wa mbere. Dushimire mwebwe mwese mwafashe umwanya wo kudukurikirana. Edi Claude Nazwe akabarije na yabashikirije, mugire ibihe byiza aho muherereye.